ili nizvu ya Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio Ijwi ya Bose FM 88.3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje address yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri address radio yacu no kuri www radio yacu vewa akaburungu.com ni kibanza cyacu cha internet mukanya murakurikira ikiganiro muri sanga yamara twashaka guhera ku makuru ariko yerekeye ibiganiro byabuza abanyepolitike b'abarundi byarangiye uno munsi kuwa mbere yarusha muri Tanzania mugenzi wacu cyakave mugenzi wacu cyo cyakave niyo nkuru ndi tumufise muri umwanya ariko tukuro turamurondera ku telefone kugira atubwire kugene ivyo biganiro byahirahejwe mukanya rero gatoyi
muri isanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mugenzi wacu rero Pierre Claver niyo nkuru yakurikiranye iherahezwa ry'ibiganiro byahuza abanyepolitike b'abarundi byarangiye no musiko wa mbere yarusha muri Tanzania. Turamunose ku murongo wa telefone wiwe Pierre Claver.
Miro neza.
Ivyo biganiro byarangiye gute?
Ibiganiro bejeje kurangira mu kanya byarangiye nko mu masaha 6:30 byarangiye muhuza amatasi y'abarundi Benjamin Mkapa ababwiye ko arangije akazi kiwe kandi ko yibaza yuko yari yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo amatati mu Burundi ahere naho atabishitse ko akaba yavuze ko rero agiye guha icegeranyo umukuru w'igihugu cy'u Buganda yoreka gutamu 7 ariwe muhuza mukuru hamwe n'inama y'abakuru b'igihugu twamubaje ko ashobora kuzobananya n'umuhuza nawe atubwira yuko atabizi neza ariko ko yifuza kurangiriza akazi kiwe ngaha ariko reba atavugamo na leta bose bari ngabo bavuze bati umuhuza aratanze imihoho nyabuna ubumwe bwa Afrika dutabaze muduhe uwundi muhuza ashobora kudufasha gutorera umuti amatata hari mu gihugu.
Avuze rero ko arangije abantu bibaza ko ari kihekezo kwirikira.
Avuze ko arangije abanyapolitike bari hano bavuze bati nyabuna umuhuza aratanze imihoho hasigaye ko turonka abandi bahuza bashasha ari nabo ari naco basabye ku bumwe bwa Afrika bwogerageza bukabafasha. Igikurikira ni uko umuhuza atanga icegeranyo mu nama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko yimirije mu mpera z'ukwezi kw'11 ari kumwe n'umuhuza mukuru Yoweri Kaguta Museveni atwara igihugu cy'u Buganda.
Urakoze udukurikirane hafi iyo nkuru mu makuru yacu ari imbere uraza kuduha idonido yari mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha muri Tanzania. Urero ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umuryango w'ibihugu by'Iburaya warabandanije ibihano bafatiye Burundi gushika ku itariki 31 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka uza 2019. Iyo ngingo yafashwe ku itariki 25 z'uku kwezi kw'icumi. Ibyo bihano birimo kuziririza Abarundi bane gutembera mu karere k'umuryango w'ibihugu by'Iburaya, birimo kandi gufata amatungo yabo Barundi bane, ibikorwa byabo bivugwa ko bigeramiye demokrasi kandi ari intambamyi mu mugambi wo gutorera inyishu ibibazo biri mu Burundi. Ibyo bikorwa birimo ubwicanyi, gukandamiza abanyagihugu n'uko kokeza ubwicanyi n'ukundi guhonyanga bikomeye agateka ka muntu. Umuryango w'ibihugu by'Iburaya umenyesha ko kubera atacyahindutse ku bijyanye n'abo bantu bane begwa, niyo ngingo byatumye urwo rwego rubandanya ibihano rwafatiye Burundi. Umuryango w'ibihugu by'Iburaya ubandanya kugira impungenge zikomeye ku kugena ibyerekeye agateka ka muntu mu Burundi byifashe. Uwo muryango uvuga ko bigiramira gusubiza hamwe kw'Abarundi amahoro n'ubutungane. Umuryango w'ibihugu by'Iburaya ushimikira cyane cyane ku bwicanyi ndengerabutungane no guhagarika abantu mu buryo udakurikiza amategeko bibandanya mu Burundi. Kuva uruhagarara rwa politiki rutangwe mu Burundi, umuryango w'ibihugu by'Iburaya wamenyesheje ko ibiganiro bishikana ku kumvikana hagati y'abanyepolitike hisunzwe amasezerano ya Arusha yo mu mwaka w'2000 nibwirizwa shingiro, ariyo nzira yonyine izoshikana ku nyishu y'ibibazo bya politiki ku nyungu y'Abarundi bose. Ingingo y'umuryango w'ibihugu by'Iburaya y'ukubandanya ibihano wafatiye Burundi bibaye mu gihe leta Burundi ititavye ibiganiro bihuza Abarundi. Ibyo biganiro bikaba byarangiye uno munsi ku wa mbere i Arusha muri Tanzania, bibaye kandi mu gihe leta Burundi yahagaritse ibikorwa by'amashirahamwe y'abagiraneza y'abanyamahanga akorera mu Burundi. Mu kiganiro muri Sanga twatumiye Faustin Ndikumana yoboye ishyirahamwe PASEM rijejwe gukangurira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira bashike ku iterambere rirama ari i Bujumbura mu Burundi. Twatumiye kandi Innocent Bano, umuhinga mu vya politiki ari i Brussels mu Bubiligi. Ndabaramukije batumire.
Mahoro.
Dutangurire kuri ibi biganiro byahuza abanyepolitike b'Abarundi yarusha muri Tanzania byarangiye uno munsi ku wa mbere, aho mumenyesha makuru wacu Pierre Claver yaduhaye idonido yatubwiye uko byagenze. Ntangurire kuri wewe Faustin, wumvirije iyo nkuru ko Mkapa yavuze ko arangije akazi kiwe kwa zoha icyegeranyo mu Museveni asanzwe ari umuhuza mukuru, mwavyakiye gute?
Nibaza katwa kumuntu yo vyatwavyakiranye nyene uyu mubabara, kuko urumva igikorwa catanguwe co kuzanira amahoro Burundi, co kugira Burundi busubirane ituze, umwumvikano, ico bita cohesion nationale mu gihugu, kuko vyo n'ibintu vya mbere ngombwa kugira igihugu gishobora no gushikira iterambere cifuza, na cane cane ko n'ivy'ubukene biba bisanzwe biba bitifashe neza mu gihugu cacu. Urumva rero ntaho reka kugira umwabara agahinda n'impungenge, kuko avuze ati jewe nari naragerageje birase abarangoye banyinyi ntibanyitabye ko ndavyifuza arabyihugwa cane rese ndakirangije. Ubwa mbere hoho abahomba ni twebwe Abarundi nyene nico kitwa ibabaje, kuko wewe urumva yadukorera siwakunda gukunda Uburundi kudusumbya, twebwe tugeza kubukunda imbere yiwe. Ingaruka nk'izo tuzibona rero ku gihugu cacu, hanyuma ngabo umuntu akizera ati petetre kumbure ko yari umufasha w'umuhuza niyashikiriza icegeranyo inama makuru y'ugu harimo n'umuhuza mukuru nyene no mediateur we perezida Museveni, imbere yuko kumbure bazofata ingingo zindi zotuma icyo kibazo kitutako cabananiye, kuko ubundi kugira tubivwa karere kananiwe Burundi tuzumva ibizavuye muri iyo nama n'ico uwo muhuza mukuru azobashikirije. Sinzi ko azoza amatanye n'intumbero mugabo gushika uno munsi yarabanje kuko urabona ibiganiro byatanguye kuvuga mu 2015, sinzi ko muvyibuka kuva rero mu 2015 gushika mu 2018, ibiganiro bimara imyaka itatu bitaheze bitarahera. Wumva bidateye isoni n'ubwoba, kuko na bimwe vyarushangira vyatora inyishu ku matati y'indyane mu Burundi zari zihari kuva bucikukira, vyaramaze imyaka ibiri mbere wa kabiri uko batangura bisha bisa n'ibirangira mugabo nk'ubu imyaka itatu umuntu ari muri zuguru ibintu bidahera, urumva ko bitanezereye kuko ntibeza ngo biduhe iteka ni iteka ni mu Burundi.
Urakoze. Nawe bano mu byakira gute ibyo biganiro ukuntu byarangiye?
Jewe uko biganiro byarangiye nibaza ko ari ibintu bisanzwe kuko igikorwa bamutumye asa nuko yari ya mu butumwa yari yavuze ko bateza kugira kuraba ingene abanyepolitiki boza kujya barabe iby'amatora y'2020 ku nyine byogenda bigende neza. Ntanguye kwibutsa ibyo biganiro byari bifise intumbero zibiri. Ubwa mbere hari icyo mwakwita vore ya mbere yari ibiganiro byabereye hagati mu gihugu aho Abarundi bicaye hamwe bose bari mu gihugu, hakabaho n'ibyo biganiro rero basaba yuko abari hanze bashobora kuza kwicara hamwe n'abandi, bamwe biyumva ko badashobora kuja kuganirira i Burundi bakavuga ati reka tuje hanze bare tuganirire iby'i Burundi. Abarundi baricaye hamwe, Abarundi benshi imigambi yose bicara hamwe irumvikana, ari byo byashyitse ku bintu bimwe bimwe byagiye biraba kuva mu 2015 kuko ibyabaye mu 2015 sico kimwe n'ibiriko biraba ubu. Hariho ibintu byinshi byagiye bitera imbere Abarundi, inyishu baradaratore inyishu ibibazo bimwe bimwe. Ibyo rero byari bikiri hanze aho bita Arusha, nibaza ko byari ibintu ahubwo byari byaje gutebya Abarundi, kuko Abarundi byari bije kubasamaza gusuka Abarundi mbona ko bari bafashe inzira ari inzira mu byo bari baganiye ko. Gusa icyo natwari twizeye ni uko abanyepolitike bari hanze bari gutanga akantu icyo nokwita privari ku ibyo bintu Abarundi bo hagati mu gihugu bari bumvikanye ko hama nabo bakaraba ingene botaha kugira bashobore kubandanya bubaka Burundi aho Burundi bugeze. Je nibaza rero ko nk'uko bayabivuze adoshikiriza icyegeranyo, hanyuma abo bakuru b'ibihugu bakazoraba icyo bashobora gushikiriza. Si no je mbona ko ata kintu cyafite ubwo bakirimwo, ahubwo harimo umwizero y'uko abo bakuru b'ibihugu bazahamagara abanyepolitike bari hanze bagashobora gutaha kugira bitegurire amatora y'2020.
Murakoze, reka tuze ku mirongo ya telefone dufite Ciza, uratwumva?
Ndabumva, amahoro cyane.
Amahoro, irindi zina naho uhamagaye uri?
Nitwa Neftari.
Uhamagaye uri he?
Ni Makamba.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera?
Aya, ni icyumviro nterera.
Yego.
Ego, uko ibyo biganiro byagiye biragenda twarabikurikiranye, aho na Leta y'u Burundi itashoboye kubyitaba kuko twumva yuko hatumye bajya abantu bashatse gutembagaza ubutegetsi. Kandi twumva yuko umuntu abantu batembagaje ubutegetsi ari icyaha gihanwa n'amakungu. Ese batangazwa cyane n'ukuntu amakungu yasusindava aba bantu bakubise kudeta hako bashyira imbere y'ubutungane. Yarashaka guhinga ubu Leta igihe cyose izobibona yuko abo bantu baronderwa n'ubutungane bw'u Burundi bazoba batumiwe muri iri biganiro yuko Leta itokita kuko barase gusesa amaraso menshi y'Abarundi, hagiyeho bijya bintu bizakuba igihugu nticyo kimaze kukimeza. Abatahirwa n'ubutungane nabo twabasaba yuko boza bakatubwira imigambi ngaha mu Burundi, hanyuma tubashimye tuzobatore. Murakoze cyane.
Murakoze. Rubisa kandi naze uratwumva?
Eko, ndabumva.
Irindi zina naho uhamagaye uri?
Ni Natere, ndi Bujumbura. Natere, ndi Wabiki.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro uterera?
Ni nk'ikibazo.
Yego.
Murabona kuko dufatiye si ibyo biganiro biherutse kuba Tanzania, naho Leta y'Urundi kitaze duwe dufise ikibazo cyo tubaza abantu bari mu polisi gushikira isaha ko ata kintu kibaditse giko kirakorwa, bo biteguriye iki gukorera nk'Abarundi barisigaye mu gihugu kugira ngo izo njyane zihere? Hama icono cyasaba Leta nayo nk'intererano ni uko yobandanya ikora ku nyungu z'igihugu, hama ntikore ku masantima yaba bari hanze badashaka ko igihugu gitera imbere. Murakoze.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga, aho turiko turavuga ku biganiro byarangiye byahuza abanyepolitike b'Abarundi yarusha muri Tanzania, hamwe n'ingingo ishi umuryango w'ubumwe bw'Uburaya uheruka gufata yuko bandanya ibihano wafatiye Burundi gushika mwaka uza itariki 13 nimwe zo kwezi kw'icumi mwaka 2019 ngaruke kuri Faustin iyo ngingo y'umuryango w'ibihugu by'Iburaya yo kubandanya ivyo bihano mwibaza ko yafatiye kuki
bo ubwambere hoho ibyo by'imigenderanire y'Iburaya n'ibihugu bya Afrika cyangwa ibihugu biri mu nzira y'amajyambere birafise ingene bitunganijwe hari amakoro yasinywe haba amakoro do Cotonou canke amasezerano y'Ipari birafise ingene bitunganijwe igihe hari ingorane zije hagati mu migenderanire bijyanye n'ibintu by'agati akazi na mushanga n'ibindi ashobora kuvuga ati birahungabanye muri iki gihugu kanaka cyane kiriya birafite amateka abigenga rero hari igihe imigenderanire usanga itosekaye hanyuma hari biba biriko birasabwa igihugu rero kimwe n'ikiba cariyemeje ico gitegeza gukurikiza canke ivyo gitegeza gushira mu ngiro ivyo rero bagenda bivariwa bukebuke mu biganiro bariko baragiriranira kugira ishuri kuva mu nzira ibyo rero si Burundi bimaze gushikiraho nyine hari n'ibindi bihugu bimaze kuba gutyo yambaye n'uko ibyo biganiro bibaye bitari bigatora inyishu gushika uno munsi yongera n'ibyo babituma bingira n'ibyo biguma gutyo urumva mu gihe iyo nzira nyine y'ibiganiro yari imwe mu byari gutuma iryo tuzo rigaruka mu Burundi urumva muri icyo gihe bikaba bitarahera bamwe nasho kwa turafise impungenge gukora ibyo biganiro bitari kubiraza ubumva icyo twovuga tuti umuti ugaruka iwacu kuko urumva ni migenderanire y'u Burundi n'ibyo bihugu nabyo ikayifite amategeko bigira ku murya bya Cordo Cotonou mu gihe bitarava mu nzira rero inkuze nitwe twangura ubwiza twatavuga tuti ni igihugu cyacu twokigira gute kugira natwe dusubire mu nzira y'imigenderanire n'ibyo bindi bihugu nk'uko ibindi biriko biragenda nibaza rero ko ari ibintu cyama bikunda bihora bishika mugabo kandi biratina bigahera n'ubundi bazabizohera naho bitaba bitaheze uno munsi kuko igihambaye n'uko leta nayo ibihari ivuga ati mu byo nsabwa mbije hakigorunugira na kahe cyanye kwivye umuteko kuko urabona umuntu arabareza bitaba ngo ati wewe leta kumbure igihugu cyangwa gifite impunzi hanze bakivuga abantu bahunze cyangwa ibibazo by'agati akazi na muntu cyangwa bya demokarasi n'ibica ati irabakigorugira kugira bize bitora inyishu ibyo rero nibaza yuko ari ibintu bigenda biraganirwa uko ariko biravasa kuko igihugu cyose kiba cyarasinye cyarasiye kugira cyagiye muri amasezerano y'i Cotonou cyangwa y'Ipari kiracyafite ibyo cyiyemeje kandi biranditse a b c d ibyo gikora n'ingene biza biraraba ko byagiye mu nzira aho rero nta bivuga udashaka nageze gute bya byanditse ingene bitegereza kugenda hano kera gira nce ngaruka ko kuri icyo cya gato icyo cyo segiskize mugenzi ariko turagira ikiganiro avuga ngo yatabwiye ibiganiro byabira hagati mu gihugu hari ibiganiro byaba hagati mu gihugu by'abanyagihugu byari ibiganiro bisa n'uko bashaka gushyikiriza ingorane Burundi bufise icyo gihe baragize akaraporo ka nyuma k'icyo gihe baravuga abanyagihugu bafise ibibazo bijyanye n'ubutungane n'izo gatoya akazi na muntu n'intwari ibereye n'agashomeri sinzi ko kwabo karaporo bagize naho hatasohotse raporo nini ingisoke ndetse ntiboneke mugabo ujya arabirongoye Monseigneur Juste yarerekanye ibibazo abarundi bahanze ivyo rero bica bitogwa inyisho n'abanyepolitiki kuko niba ari professionnel y'ivyo abanyabarundi barashikiriza ibibazo babona byufatigwa ko mugabo abanyepolitiki niba barongora igihugu niba niganira kukirongora niba aja mu biganiro aho rero niho bavuga bati akabijya kabo niho kategereza kuba kaje n'ibiganiro niho bakabisozera kuko bari ibintu baba baratanguye hanyuma ikindi rero nuko icyo nasho kuvuga ati warahije gusikiza avuga ati atabashaje gutembagaza ubutegetsi cyangwa nibiki ivyo byari mu ngorane zadukanye nizo ngorane nyine z'indyane ziba zadutse umuntu aravuga ati ibi byashitse kuberi mugabo nyibaza ikibazo cy'abategeza kuja mu biganiro cyari cyaratoriwe inyishu aho leta yavuga ati sino gucana n'aba bari baragerageje bahuza bararonda nico gituma umuhuza avuga ati je rero naragerageje kuko aho leta yavuga ati ndaba ntibashobora gutumirwa mu biganiro baragerageje bararondera abandi batumirwa mugabo kumuri iyo mitahe batayifise nabo rero bari Arusha nta bari bakurikirana n'imitahe n'abari baje Arusha ejo bundi mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze abari yo bose nta mitahe bari bafise urumva bari kugira ngo bati bahe chance y'uko ibyo biganiro byubwira icyo bishyitse en fait ni ku nyungu y'abarundi si ku nyungu yo kuvuga ngo na kare ni twebwe inyungu y'abarundi kuko twese dufite ibibazo impunzi z'abarundi ziri hanze nibaza ko ari ubundi bufite nyinshi gusumba cyane cyane kuko kitwifite impunzi nyinshi hanze ni bene wacu urumva tugeza gutaha nabo bagasura kazi bakubaka igihugu urumva nibazera yuko agahaze karacari wacu kubisaza n'uko tugeza paramwe tugatorera igisho
yego nawe Innocent iyo ngingo yafashwe ni n'ubumwe bwa Buraya yuko bandanye ivyo bihano ku Burundi mubona ko yafatiye kuki ni kihe mubona iyo ngingo yafatiye ko kugira ibandanye Allo Innocent? Allo? Innocent, tuwa mutaye ku murongo wa telefone, reka tubandanye.
Allo?
Yego, uranyumva? Uranyumva Innocent?
Yego ndabumva.
Yego.
Ndabumva.
Yego, nayimbajije namwe ico musho mwiyumvira ku iyo ngingo y'umuryango w'ibihugu by'Uburaya kubandanya ibihano wafatiye Burundi gushika mu mwakuza ico yoba yafatiye ko.
Deni waza yuko iyo ngingo icyo yafatiye ko ni navuga ko ifise intumbero ya politiki. Sukubera yego nko kavuze Faustin ngo hari imigenziranire murazi amakore yagiye abahagati y'ibihugu bya Buraya na Afrika narabikurikiranye cyane nibaza ko amakore yagiye aba kenshi na kenshi harimo imitego myinshi kuko iyo usezana n'umuntu akurusha ingufu wamushaka kwa muri kuramufukamira iminsi yose agacashiraho amakondisiyo agashiraho amapresyo murazi kigiye cyagiye cyica Afrika n'ibyo bya vita reconditionnalité usanga bashiraho amakondisiyo menshi iyo bataka gufashanya murazi muri iki gihe ibyo bita fonds ya development européenne ya igira 14 basimikira cyane ku bintu bya demokrasi n'ibintu byerekeye agateka kazi na muntu ibyo rero babishimikiye ko kenshi na kenshi wacu usanga bitwaza ibyo bintu akaba ari byo bivuga ati ni nk'ikigwanisho kugira tubandanye dufise igisho kuri Afurika mugabo urabye abanyafurika nabo nta buhara narimo bafise kugira abagisha igisho kubera i Burayi niho rero bitangarije kenshi na kenshi rero iyo bari kwafata ibihano nk'ibyo kwama basaba gushyira ku mareta cyane cyane yari amareta adashoboye gushyira mu ngiro inyungu zabo bagaca bateza gukoresha ibyo bihano kugira bashyira amapresyo ku iyo leta kugira yemere n'izitari kwemera aho inyungu ikorera inyungu zabo banyaburaya gukorera inyungu za bene gihugu niyo rero nicyo gituma mvuga ko ari intumbero ya politike u Burundi bwarabyerekanye kenshi na kenshi yuko hari ibihugu bya Buraya bimwe byageze uruhara cyane cyane muri ibi biriko birabera mu gihugu cy'u Burundi ntibitangaje rero kubona ibyo bihano bongeye kubishyiraho yari nk'uko navuga tu forme ya pression ku biganiro bo nyine basabye nibo basabye yuko n'ibiganiro byobera yarusha kubera iki basabye ko ibiganiro byararusha kuko mu byagiye biri Burundi abanyepolitike benshi bari ngaho ku butaka bw'i Burayi ari abo baguma bavugira baha amafinansima mu biriko birakoze u Burundi nibo bagiye basimikanga kugira barabe ko ibyo bintu byarusha abantu bo bijamo ibyovamo byoba bije kuraba inyungu z'abanyaburayi aho kuraba inyungu z'abenegihugu nacyo gituma rero mvuga nti ibiganiro byabereye i Burundi nahagira ngo akaraporo ahubwo aragaya abarundi cefose nibaza ko akaba ari umuntu ari muri societe civile ntiyari kugaya abarundi ko bajya abarundi benshi bicaye bakayaga bagatanga raporo sakaraporo ni raporo kuko n'abarundi n'ababanyepolitike muvuga bari kwatwara igihugu barabikoreye ko ari izo ntumbero ari nacyo gituma n'imigambi iri kirabona munsi n'amahoro yagarutse mu gihugu byafashije cyane iyo raporo yafashije nibaza ko n'ibindi bizokurikira bizobandanya bigendera ku iyo raporo rero ibyo bihano babifata nibaza ko abarundi bitobatangaza ahubwo icyo navuga ni uko gusa no bwira abanyepolitike bari hanze ko bakwikoma agashyi bakaraba igikuru ari abo bazungu bababwira bati mugira ibinini cyangwa igikuru y'uko abarundi turabarindira ahubwo nimuze muduhe imigambi ibyo duteza imbere mu konti mu kubaka igihugu cyacu
murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Vianney uratwumva
ndabumva
irindi zina uhamagaye uri
Kishayo ndi mu Rusaka Zambia
ikibazo cyangwa intererano
byane ni nta kibazo fise ni intererano baterera
yego
mu bisanzwe twe turumviriza ibihe biraheze ni birebire bava bagiye mu biganiro noneho
urumva ko bongereje n'ibihano ku Burundi ari twari twiteze ko bigiye kurangira ahubwo akabongeye kundi mwaka mwene igihugu ahanini abari abatavuga rumwe na leta bavuga ati bari kwarondera inyungu z'umwene igihugu leta nayo ikavuga ko iri kiharanira inyungu z'umwene igihugu nyene ariko abo bene igihugu niyo basagirijwe n'ubukene none se bazoza gusubira kwikora ku bene gihugu gute ko ubukene bubasagirije abashomeri ni benshi ubukene bwabaye ndashe icyo nosaba rero impande zose ni uko ubwa mbere boreka gushyira imbere inyungu zabo bagashyira imbere inyungu z'umwene gihugu mutoje kuko byose biriko biraba mu gihugu abafata ingingo zitandukanye umuntu atangira kuba victime ni umunyagihugu mutoyi n'umwenegihugu mutoyi niwe atangira kugira ikibazo cyo cyose nosaba rero agiye nk'umurundi akunda igihugu nosaba ko izo mpande zibiri ahanini zokwicara hamwe ibibazo bibatandukanye bakabikura mu nzira hama natwe abanyagihugu bato bati tukaronka amahoro ego
murakoze tubise kandi eli uhamagaye urihe irindi zina
izina rindi nitwa Bitega
uhamagaye urihe
ndi Burundi Gitega
ego ufise ikibazo canke icyumviro
jewe icyumviro nagomba kuvuga nari musomye kuri message mbona ngo amakungu yabandanije ibigo ufatira ibintu Burundi kandi twe Burundi twe turabanyagihugu hariye ndi umunyagihugu si niturukorera ntituri muri leta mugabo iyo bafashe ibihano bitwe ingaruka mbi ishika kuri twebwe iyo nagomba gusaba ko abo abanyepolitiki bene wacu bari hanze b'abarundi by'ukuri kuboreka kushyira agati kuguma bagira agati matari boza ngaho Burundi ama bakitegurira amatora mu Barundi bagendene wabo kugira ngo bazane imigambi twe tubashyigikire nk'uko baduba bazanye imigambi duteze imbere nibyo nabona kabisa mu by'ukuri
murakoze
murakoze
radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga tukaba tuvuga ku biganiro byahuza abanyepolitike b'abarundi byarangiye uno munsi ku wa mbere yarusha muri Tanzania hamwe n'ingingo y'umuryango w'ibihugu by'Iburaya iherutse gufata ikubandanya ibihano yafatiye Burundi gushika mu kwezi kw'icumi tariki 31 mu mwaka uza w'2019 Faustin ibi bihano bibandanya niyihe ngaruka bimaze kugira niyihe ngaruka izobandanya kwibonekeza ku vyerekeye ubutunzi bw'igihugu n'ubuzima bw'abanyagihugu
ubusanzwe ibijyanye n'imigenderanire y'igihugu bya Buraya n'ibihugu bya Afrika byafise ukuntu byanditse sinibaza rero amateka bigenga sinibaza yuko turiko turavuga na Inosa yumva ngo aratangaye ngo hari ibihugu bikomeye cyangwa bituye izo rero ntasa n'ubabizi ari ko ibihugu biteye imbere n'ibindi bikiri mu nzira y'amajyambere basa n'imigenderanire bigiranira n'ibyo byose by'imfashanyo biza ko hari ibihugu bikenera yuko bishikira uburyo bishobora kwiteza imbere bitarinze kugunwa n'amadini maremare y'umurengera ibyo n'ibintu rero biharinjyana two biganga tubiyinjore niko bimeze yihambaye nuko naba uri muri iyo bigendera bagenda barabati kubera ibihugu bya Afurika bigeze gutsindikazwana n'intwaro zibiza akarenganyo n'iki tusa harazi neza yuko ibyo bihugu bishobora gushyira icyo bifashije kugira igihugu bya Afurika bigere bitera imbere muri izo za demokarasi yari bishyashya kuva bironse ntayo kwikukira no kugira amasezerano y'Arusha ya mbere aboneke uwo ntarakunamugira ibihugu byabura byarafashe icyo gihe igihe hose hakiba makude tamwino na nisisi kwa kuri babuya byarafasha kugira abarundi bagiye Arusha baganire sinzi ko kwita gihe baca bareka bati muri za 1996 ati abarundi ni mwimenye sinzi ko twari kugera aho tugeze uno munsi nibaza ko abantu reka kuza bagiragira n'inguga kuko igihugu kirafise kahise ngenda kirakura ni n'abandi nyine bagenda barafasha kijya gihe byaragize abatutsi baragenda baravuga bati ni muje mu biganiro y'Arusha mugire gute musubiye mu ntwaro rusange mugire iki nibaza ko icyo byafashije rero kandi nta gihugu kivuriwa ku isi ko muvaze clo igihugu ku isi ni mondeliza z'ibihugu birakomunika birabaho nta gihugu gishobora kwiyugara na cyonyine ibyo rero kandi amikoro nayo Burundi arazwi ntibuza kuyahindura uno munsi ugiye ukaraba ingene kuva mu 2005 canke naka kuva mu 1993 gushika mu 2005 ingene umwimbure warasubiye inyuma hafi 30% mu byegeranyo biruka gusohoka iwo mugabane wa Buraya ndetse n'ibindi bihugu biri mucyo bitaba bayere bafashe burundi kandi hari ngo bari bafashije muri za CSRPN za CSRPD umbe nawe bitari byafite funte nko abantu bavyifuza mugabo rero n'ubu Burundi buracakenera abantu babufasha niyo byugasoma muri budget sinzi ko arabisomeye no sasanga yanditse ko muri budget kintu cambere bakenera ubu unyi ari mfashanye araza ndamwereke muri budget y'ubu unyi bakati no prefero les dons izo dons rero zifasha sinzi iyo zizova muri Afrika cyangwa zizova he zirafite zo zigeza kuva ari wegu n'intuze iyi bitegeza gufasha ibindi kugira ibyo by'ubutunzi bizamo inacho gituma n'ejo bundi giharanshijwe hatangujwe umugambi w'iterambere bavuga ko plan of national development haravuze amafaranga akenewe ni menshi cyane miliyari 2020 imeze 2020 y'amabizi y'amarundi n'amafaranga menshi cyane murundi butegeza kwiyugurura mu migenderanire n'ibindi bihugu sibwo bwonyine rero ndibazara yuko igihe ibyo bihano bibandanije ya mikoro vya bwa buryo bukenerwa bareza bagasubira hasi ugatusanga rero iterambere ko risubira inyuma ariko nta nkankaro k'amafaranga bakenewe no muri bije zaheruka wabona neza yuko hari igice kinini cyatuma Uburundi bwo kugira byiza muhatereza kwanza kuboneka imfashanyo imfashanyo ni uko ukuntu umuntu aronka nka kedi kunyunga itavuna cyangwa ibakurusha kubera ubutaragira igihe ushikira icyo bita kuko di marche ni wakuza kwa kama dini kwa marche finanzo sanga zimje chaani kibire ni bintu bigenda birakugwa buke buke ndiro yuko twotegeza kumva yuko turi kwisi nk'abandi kandi su Burundi gusa n'ibindi biriko biringa kandi bigenda bitera imbere kandi bikuki bike muri izo nzira y'imigenderanire n'ibindi bihugu
yego
cyane rero ibyo bihano ntibyari bikwiye kubandanya kandi uri na leta mu bibazo nyine utore rinyinshi ukavuga ati reka ngira icyo mvuze kugira bimwe n'ibiganiro bishobora kugira intumbe
yego reka tubaze inosa nawe
kugira icyo bitera n'ubutaji imbere
yego inosa nawe ibyo bihano ubona ni ihe ngaruka bimaze kugira ni ihe ngaruka ishobora kubandanya mu gihe bibandanije n'ikihe leta yakora kugira bihave
njyewe nababariye nti ibi bihano hariho uburayi kubera guha imfashanyo Burundi kubera ari Mère Teresa ubufasha kubera ati fasha dushaka ko bamutera imbere mu gihugu hariho ibyo bita solidarité entre les états kandi nshaka kwibutsa Faustin ko ubwo burayi iyo Union Européenne narayikozemo ndazi nyene idecize zimwe zifatwa je nibaza yuko uburayi ndabimusubiriremo imfashanyo iyo ruko butanye imfashanyo baba bufise icyo burondera bavuga ati inyapa d'action sans intérêt mu gihe rero uvuga ngo ni byarusha barafashije ego barafashije igihe byariko biraba mbega igingora Burundi bakubita amakudeta bagira gute abafasha leta yari hariya kwita amakudeta kandi bidaciye muri demokarasi bari bantu bari abanyaburayi kubera bari bafise abantu babo bazi ko bari ku butegetsi babafasha igihe baza mu biganiro bagiye bazi ko bafite abantu babo mu gihe rero demokarasi maze gutsimba atari Burundi bakabona ko abantu babo batagifise gusubira kwishyura novuga nk'ideni bari bagize amakontra yabo rimwe na rimwe bica bigorana ariko gituma bamwe basaka iminsi yose kubashyiraho no ku ngufu leta yarerekanye ko n'abashatse gutembagaza ubutegetsi kenshi na kenshi baba bafashijwe n'abanyaburayi ibibazo turimwo abanyaburayi barafise mu ruhara nacyo gituma rero kubera bazi ko bataduhaye imfashanyo bazi ko abarundi bose bamererwa nabi bazi ko abarundi batabasonza kubera bafite amafaranga ariyo nakwita ikigwanisho bafise twebwe nibaza ko leta y'ubundi ishaka niki nibaza ko leta y'ubundi ishaka yuko nayo imfashanyo yoza mugabikaza ari uko ari muri solidarite entre les états atakintu baje kubashyira ko babwira ati mutaduhaye ibidakozwe natwe ntitwa kuba bakumvikana mu iyo ntumbero abarundi rero ntibamba bavuga ati tuzokwama turonka imfashanyo ari uko tugizwa tuzobaye imfashanyo ari uko mutwemereye ko nk'ubutare bwanyu bujya tuzobaye imfashanyo ari uko twemereye ko umunyepolitike aza ku butegetsi tuzobaye imfashanyo ari uko ibibaye uko abarundi teza kubirengana abarundi bagashyiraho intwaro yabo nk'igihugu kigenga maze bakagerageza kugira ngo imigenda n'ibindi bihugu mugabo ari kwa kuntu bavuga bati twebwe nk'uko bavuga ati ibihugu birangana bagafashanya bangana ahari ibihugu bikenye mugabo n'ibyo bidakenye bigavuga bati twebwe turafasha ibyo bikenye dara solidarite entre leta nicyo nshaka kuvuga naho kuza ngo bari kubashyiraho amakondisiyo kugira abarundi bagire iki tuzosanga ahubwo n'uburundi tubugurishije kubera abazungu babishatse
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone. Libera ndibashira kandi duteye akamo umwigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles. Libera urasumva?
Ego chanda bumva ndaramukije batumire.
Ego.
Nari ko kumubiriza.
Ego. Ufise ikibazo canke icyumviro terera kuri iki kiganiro?
Ni icyumviro nagomba guterera numvirije abo batumire numva.
Allo? Allo Libera?
Oui, ego ego.
Mubandanye?
Ego na ikombwa nti ndafise icumba ni icumbiro nagomba guterera numvirije abatumire nibazo byabajijwe uno munsi abarundi bifuza iki cyane cyane abarundi bacumukuye bagowe bashonje badashaka kuvuza abana neza kwigisha abana neza abarundi benshi bose bifuza amahoro n'umutekano bifuza kuronka uburyo bwo kwigisha abana babo bagatera imbere nk'umuzina nk'uko abo bamwe bamwe muri abatumire banonse amashuri bifuza yuko
alo
ego bifuza yuko bashobora kuvuza abana bakabavuza neza bakaronka imiti bakaronka kubaho neza kubira n'ivyo biboneke abarundi bose baronka amahoro n'umutekano baronka uburyo bwo kubeshaho imiryango yabo nuko abo bariko bitwa ngo bariko baraganira bumva neza yuko hageze yuko yikubita agashi na cyane cyane leta kugira iyo leta yumvirize abarundi bose amabi bagowe yumvirize amakunga hanura mpereye kuri Nations Unies murazi neza yuko Nations Unies yagerageje kwishoboye kose n'abari muri Conseil de Sécurité bakaza kabiri mu Burundi murazi neza yuko amakunga afasha ahemba abasoda bari muri za Somalia na Centrafrique ibyo byose rero leta yabirenga ko ejo bundi bitabye ibiganiro berekanye yuko bagaye ako karere ka East African Community bagaye uwari kwarafasha mu kapa ibyo rero byose bituma ayo makungu ibyo bihugu byose bigomba gufasha bitewe impuwe n'ingorane abarundi barimo nizara bashonje babo bagomba bifuza yuko ibihano bihava ariko rero ibyo bihano bishobora kuvaho kubera uko kudadaza k'ubutegetsi kubera uko kudadaza kutumviriza impanuro zitangwa ntimuze mutangare ibyo bihano babikomeje ejo barashobora guhagarika guhemba abo basonda bari muri za Somalia na Centrafrique ibyo rero bikazotuma bizana ingaruka mbi abarundi bazosonza abarundi bazokina bimwe biteye isoni Uburundi buzosukwama buri inyuma y'ibindi bihugu byose.
Ego, muheraheze?
Ego mu bukene murazi ko uno munsi Uburundi buri mu bihugu bya nyuma bikinye ku isi. Ibyo rero bizotuma batikubisa gashi ngo bumvirize amakungu. Ngo bumvirize ibihugu bya Buraya inosta ariko aravuga. Bibuke neza yuko amahera atangwa n'abanyagihugu b'abanyaburaya bayatanga. Barafite rero uburenganzira kugu kontrola ama leta ingene amahera yabo akoresha
murakoze
n'igihugu ntibazokemera yuko amahera aguma tangwa aja adakoreshwa neza ata ibya demokrasi atagatika ka muntu kubahirizwa
murakoze ari Libera ndibashira kandi ari Ibrisel mu bubirigi tubise kandi Gordien uratwumva ego washaka kuduza ijwi alo
ngumanyumba
ego irindi zina nahuri uhamagara bihe
ndimoni munara karuz
ufise kibazo canke cyumvira uterere
ngumanye na inzi ga kabaza
ego
nabo bamaze ubona ko afose kinde we uri mu mashyira nka ndani nini za politike cyane urimo niko ranyuzwa nko bunyene
ego reka bishure mu mishure fose
ba
Faustin?
Sinumvise kibazo wonsubiramo.
Numvise umenga abaza ko uri mu mashyira hamwe adaharanira inyungu za politiki.
Niyo je niyo ndimo. Ni societe civile.
Yego.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC turiko tuvuga ku byereke ibiganiro byahuza abanyepolitike b'abarundi byarangiye uno munsi yarusha muri Tanzania hamwe n'ingingo y'umuryango w'ibihugu by'Iburaya wo kubandanya ibihano bafatiye u Burundi gushika mu mwaka uza 2019 muri cyo gihe kandi leta ya Burundi yarafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa by'amashyirahamwe y'abagiraneza y'abanyamahanga akorera mu Burundi iyo ngingo ni ihengaruka ishobora kugira ku banyagihugu mu Burundi inosa
muramba badembere yo kwishura ku cyo kibazo mbanze ndahari akantu mbanza gukorija kuri ibyo liberavuze leta y'u Burundi yigeze yanka kuja mu biganiro by'Arusha leta y'u Burundi yaravuze ko ifise ukwezi kuko kwezi turimo kwa rukwezi kwariwe incungu z'u Burundi kandi tezwa kubyubahiriza yaba byari bishoboka ko bofashe ukwezi gutaha kugira abashobora kwitabira ibiganiro nibaza ko aho ari karengera karimbi leta y'u Burundi kugira ntaje yavuze leta y'u Burundi yasabuje muri ibyo biganiro kandi yarayivuze kwa mbere hose kandi nibaza ko namwe abanyamashamakuru aho kandi mubashimikira kuko u Burundi bwize bwa kuja muri ibyo biganiro bwasabye yuko ibiganiro byakoze by'inyuma kugira wibuke incungu z'u Burundi kandi babigiyemo araho muri opozisiyo arabahe nibaza ko nabo bafise ingene bubaha izo ncungu z'u Burundi ahubwo birantangaje kubona bace bashoboka bajayo ahubwo aho kuvuga ati aho bari gushyikira icyiyumviro cya leta kuko izo ncungu zize umugambi uri ku butegetsi cyanke leta hari ubu niza abarundi bose hanyuma kw'ibyo nze kuca kibazo mu mbagije nibaza ko u Burundi bufise ingene butwagwa cyane cyane amategeko agenga ibyerekeye amashyirahamwe yo hanze inyarateza gukora igihe rero u Burundi bubonye ko hariyo akatagenda neza mu byerekeye ingene ayo mashyirahamwe akora u Burundi burafise ububasha bwitwaje amategeko bwo kubanza gusuzuma bugasubiramo ingene ayo mashyirahamwe ashobora gukora nicyo gituma basizeho intumbero bakurikije amategeko bakavuga bati ibirikurikijwe nta kibazo muzoshobora kubandanya mukora ibyerekeye ingaruka mbi rero bishobora kugira nibaza ko mu ntumbero bakaba barafite intumbero yo gukorera neza bene gihugu nibaza ko bakurikije amategeko y'igihugu atankeka ibintu bizobandanya bigenda neza mugabo igihe badakurikije amategeko y'igihugu ahubwo bazobandanya bariko basubiza inyuma u Burundi
yego nawe Faustin uyibona gute iyo ngingo yo guhagarika ivyo bikorwa by'amashyirahamwe y'abagiraneza y'abanyamahanga akorera mu Burundi uri mu Burundi urabona ku banyagihugu ingaruka bishobora kugira ni ngihe
icyo ndavuga ko nuko turabibona ngaha ko turi mu gihugu ayo mashyirahamwe arafite akamaro kanini cyane uravye ibyo yafasha mu banyagihugu uravye amahera ashobora kwinjira aciye muri iyo kanari nyine y'ayo mashyirahamwe ibyo bashobora kugura ku masoko ingene bashorera hari utuserivisi dutandukanye mu gihugu hagati abakozi bakora abakorayo hariho ibijyanye ndetse n'abantu usanga bakora inyungu ugasanga bashorera ibintu muri ayo ma ONG ugasanga amara tax nayo batanga cyane batanga mu kigega cya leta amafaranga y'agaciro yinjira kubera ayo ma ONG tutavuze rero nk'abantu aho niko usanga barafashwa ku mbuto ibitegwa ibitungwa iki kuko ni kanari bikora ibintu byinshi no guha inyungu abantu bato bato yarashyizeho akamaro kanini cyane urumva n'umuntu twaravuga tuti naho hoba haragahaze naho baragahaze mu mategeko cyangwa ibyo ariko baravugana na leta baravuga ati yari kuba intumbero procedure abicishamo ku buryo bishobora n'ugenda birakosorwa atakibaye kuko nta shyirahamwe ryari bwandikiwe ngo bavuga ati we wararenze aha cyangwa indi waharenze eti guverinoma n'umunsi we tukwagirije iki byafatiye muri kivunga bizira rimwe na rimwe kumbere ku buryo n'uko bikurikirana bica bigorana kandi na cyane cyane bigafatwa n'urwego twabona yuko rugufise karitiri kuba konsiritatifu kuko nari leta yakoranye uwo munsi nicyo gituma n'amakenga icyo gihe yarahari ugasa uti leta ubushikiranganje bukurikirana ku munsi hari kuba etide hakaba raporo gusa ariko icyo haraba raporo yo gushikiriza ati kuri izi n'izi ziyoene izi n'izi amakenga ari ngaha hama bikosora bakikosora ku bisanzwe twavuga tuti ibyo bifatiwe no muri kivuga bikabanza kugira ingaruka nyinshi utaraje bari akamaro yari afise niho twatuvuze tuti biba bikozwe nabi kuko hari ingene byari gukugwa ku buryo hakiriwe haragira icyo girinda gupfa cyanye ngo ahora abenefitize zo service za ma ONG ngo birinde kubaruhisha kandi nabo nyene na leta yo mikoratari manini ku buryo uca avuga ati ngira subirize ibikorwa byose cyanke le service zahora zitangwa nayo mashyiramwe yo hanze amashyiramwe hanze yarantu kandi nubu arafasha zo kwa mahasahira arasahiriza leta mu migambi itari mike nibaza rero yuko atari kubidehatwe twavuze tuvuga tuti akamaro kari kahari kandi procedure ingene byagenze ne byadutangaje naho kugira yuko leta mu gihe rimwe rimwe ivuga ati hari ikintu kitakurikije amategeko bakageza bakabiraba ibyo ni ibintu bisanzwe bihambaye nuko umuntu amenye inyungu abarondera ku munyagihugu wiwe cyane ku nyungu y'igihugu umuntu akabanza akaraba les consequences ino icyo umuntu ari kuri gukora cyose agikora abanje kuraba ingaruka bishobora kugira na cyane cyane ikintu kirafatwa ku rwego rw'igihugu.
Murakoze, tugaruke ku mirongo ya telefone. Claves Sibomana, naduteye akamu, uratwumva? Sibomana, uratwumva?
Ndabumva.
Uhamagaye urihe?
Ndi Kabarole.
Aho ni he? Mu Burundi?
Ikibubu, Ukayanja.
Yego, ufite ikibazo cyangwa icyumvire uterera? Yego ubaze cyane.
Nicyumvira cyane herere.
Yego.
Kubyerekeye aba bagiye mu biganiro ya Arusha.
Mubandanye? Ndabumva.
Abagiye ya Arusha mu biganiro. Ndabona barihute cyane kubera leta y'abadufitiriza yuko borindira tukava muri kwezi kw'icumi kuko twari muri celebration twibuka iminsi mikuru y'abategetsi bacu harimwo wa haraniye ntahe kwikurikira n'iya demokarasi mugabo bo bakabihutira kujya mu biganiro byerekane neza yuko nk'ubundi bwacu babugurishije bayafite inkingi foro ntabwo bashaka ko ubundi batavuga ko Uburundi araga ariko gatoya kakiri muri colonization aho byagenze neza kutikaba ibiganiro ntabwo tugahabonetse kubera iyo abo bubaha Uburundi ibyabo bikagenda neza ndetse kuri ino ngingo nayo ndi duhagarika amashyirahamwe amwe amwe ashaka kugira isabwa nabonye tuvuge neza
turamutakaje ku murongo wa telefone Sibomana Clave. Dufise kandi Jean Hakizimana, uratwumva?
Ndabumva.
Uhamagaye urihe?
Ninde mu Rwanda.
Yego, ufise ikibazo cya intererano?
Ikibazo cya mbere ufise cya intererano? Murayumva?
Ndabumva.
Yego, nagira ntangwe kuvuga ku kintu kijyanye n'ihagarika cy'amashyirahamwe yigenga yo nka ONG mu Burundi. Halo?
Ndabumva, mubandanye?
Yego, ni ukuri nta kamara amazi kadasanzwe kubona leta yirukana ama ONG kuko ama ONG arafasha cyane 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 abanyagihugu kandi ndetse nayo na leta nayo irabugukira akoro nka cyane cyane amahera y'amazuki rero leta yikwiye kwikubita agashi kugira ngo isubirire ije kuri aya mashyirahamwe. Urayumva?
Ndabumva.
Yego, iyo ni intererano nagomba gushyikiriza. Ikindi nacyo nagomba gushyikiriza ni ikintu kijyanye n'ibiganiro. Halo?
Yego, mushyikirize. Ndabumva, mubandanye?
Yego, bijyanye n'ibiganiro ahanini twatangaje cyane no kubona leta idashobora kwitaba ibiganiro kandi turate igihugu cy'u Burundi kiri mu bukene budasanzwe. Rero twasaba leta yuko yoshobora kwikubita agashyi hanyuma ikajya mu biganiro.
Murakoze, turabashimiye.
Yego.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ibi biganiro birangiye i Arusha, leta itari yitabye. Umuhuza akababuza ko arangije igikorwa ciwe gushika ubu umuntu akabazi atazi neza intambwe izokurikira mu gihe Burundi buriko bwitegurira amatora y'umwaka w'2022 ivyo bibazo bitavuye mu nzira amatora akaba ivyo bibazo bivuye mu nzira by'abanyepolitike ndimubona ko hari ibibazo ivyo bibazo bikiriho ko bizotera ingorane amatora ntabe nkuko yari yitezwe ibibazo byari bihari hagati impande zose za politike bivuye mu nzira inosa
Jenny bada yuko ata bibazo byotera cyane cyane mu gihe abarundi bonyene bumva ko aya matora ashaka kuba ibibazo byoba igihe hariho abantu bavuga bati twebwe aya matora aba bantu twari dushyigikiye batajemo turayatoba mugabo rero nibaza ko Uburundi bwamaze kwerekana yuko ijambo arajya barundi bene gihugu anacyo gituma yavuze iti twebwe kubona ko abanyaburayi bazana icyo kigwanisho cyabo ngo bataduhaye amafaranga ngo badatanze amafaranga amatora nshaka kubaho neza hanyuma abarundi bakaba bagiye hamwe mu ntumbero yo gutwara igihugu mu nzira babona ariyo yakwikukira bakavuga bati twebwe ubu tugiye gushyira hamwe ingufu dufise terere turondera amafaranga amatora abari twebwe yategura nibaza ko mu izo ntumwe ntumbero mbona ko atatanyeka n'imwe amatora azogenda neza kandi burya Burundi burafise icyo nokwita resentiment politique juridique meme n'izindi zerekana ko Burundi butegerezwa gukingwa n'abanyagihugu Burundi n'abanyagihugu reka nabo bayimwe bose bateza gukingirwa reka n'ibyo bari kora ko bateza gukingirwa nico gituma rero mvuga nti abo banyepolitike bari hanze nkuko babisabye mu rupapuro rw'inzira ariyo Federuti mu Kayanza bakabivuga ni kandi umunanye cyubara mukuru w'igihugu agasemera akavuga ati nibaze abo abana b'Urundi baje twubake igihugu cyacu nibaza ko igikura ari uko bota bakifatanya n'abandi bakaza kwitegura aya matora hanyuma ari byo afise abashyikiriza Abarundi babona ko byogira akamaro gusumba ibyo umugambwe uri ku butegetsi ufise bazobatore babaha amajwi mugabo bareke kuza biyumvira yuko abakungu ariyo azoza kubategurira amatora y'2022 nibaza ko Abarundi bayitegurira kandi babandanya bayitegurira n'ibyo biganiro byari kuba byari kugira gusa byo bizana karusho muri yo kwitegurira ayo matora ibisigaye nabyo nibaza ko Burundi bufite inzego zo gukingira Abarundi n'Uburundi eka n'abamwe bose kugira nagire ingorane zose kuba nk'izabaye mu 2025
Nakoze ku mirongo ya telefone dufise kandi nitunga urutwumva
niko ndabumva cyane
irindi zina naho uhamagaye
nitwa nitunga abiriye kajije
uri mu Burundi
yego ndi mu Burundi neza mu ntara ya Rutana
yego unyarutse ufise ikibazo cyangwa icyumviro unyarutse
iki cyo nterera kuri ibyo by'ibiganiro byariko bibera hariya mu gihugu cya Tanzania
yego
ni kuvuga icyo nterera ni uko bwa mbere na mbere ibiganiro nta nzira nziza tubona ariko biradushikana ko nk'uko bamwe bamaze kugenda babishyikiriza ni kuvuga yuko umuti wari uhari mbona nka jewe ni uko abarundi ubwabo niyo bayokeye kwitunganiriza ivyo mu Burundi nyene hakurya yuko abegamiye iruhande rwa leta bagiye babisaba yuko vyoja bibera mu Burundi benshi uravye majoritaire maniho bahagaze nyene kugira ngo abinjemwo bose imbere n'abene gihugu bubasha bagushika nk'iyarusha bashobore nko kwishyikira mu byo biganiro kugira ngo bumvirize aha yabo naye ibindi bisigaye ni uko kubona barasivye bajya abanyapolitike bo mu Burundi bakaba bari babimenyesheje umuhuza nuko yari kubatahura nuko bari bamaze gushinga ijambo yuko bari mu kigandaro yari kuba bifite ishingiro abarundi ubwabo batahura umuhuza akunguruza ko yasanga bari bavuganye ariko ndiko ndabineguranaho kandi ndabona yuko atamuturama ushobora kuguye hanze ku mbo z'uko barya abantu bari basomye ibyariste bari bitirirwa yuko aribo bagize ijyapfuke ijyapfuke rero birabonekana yuko bajyaho muri leta babiyamirije baravuga bati oya twembi dushobora kwicarana n'abo bantu baba bameze twembi isigura yuko n'ubundi ku by'amatora amapenga we kurayabona ku y'abanyagihugu mugabo ahubwo buza bagasaba ikigongo nk'uko leta yabishyikiriza barya bari hanze bagahaza gusaba ikigongo kugira ngo batura dutegurira amatora meze neza hamwe naba bo muri leta y'Uburundi basanzwe bari mu Burundi nyine nuko rero je nabibona ikiyumviro cy'iwanjye cyasa nicyo nibaze nibaze basaba ikigongo nuko bino nta yindi nzira mbona yoshika n'amakunguyo y'amakunguyo bya politiki y'Uburundi bayibonera kure nabo nyine yaba nabo nyine baza mu Burundi bakabona neza ngene umutekano w'ubuhari kumbure ngira ngo ibyo ba bikebuye
ko aba makungu
yego murakoze cyane
murakoze dufite kandi ngenda ku mana uratwumva
yego ndabumva
irindi zina nahuri
Rafael hamwe ndingozi
yego ufite icyumviro ikibazo
boje n'umwe ufite icyumviro gitoya naterera kujyanye n'isti wacu mbona turi mu Burundi
yego
Ndiko ndaraba ibiganiro abona byabaye byinshi duhereye muri kahise nubwo atamyaka myinshi mfise nagiye ndaraba ntumviriza ndabona ko ibiganiro rimwe na rimwe ari byo bishika mvuga ku muti ubukenewe ufasha abanyagihugu abene b'Urundi rero kacuraba kompaktema navuga leta ibarerekanye muri ibiganiro byo kurangiza umuhuza ariko araduhuza ndabona ko umengo frema leta nayo ariko nitabye twayemo neza ariko mugabo nibaza yuko twobandanya dushyize hamwe twese tugakunda Burundi nkuko bamwe bakunda kubivuga ko Burundi n'ubwa twese turabusangi marigreke hariho ababyitwayemo ukuna kuriya muri demire kenze yari situasiyo politiki twese twabona ariko rero je mbona n'ubu nyabona bari bakwiye kuraba ukuntu twokwicara hamwe abo byega bagashyikiriza umuti w'ibibazo biba bihari kuko nta yindi nzira yovamo atari kwicarana kugira abayage uko irevure yuko ku mpande zombi badashyigikiye leta cyangwa na leta hari ibitagenda neza yo nuvuga ku mpande zombi hariho abakoze ibina biriya ariko nyinshi iboneka muti uboneka nuko bakwicarana bakayaga kuko arabye nk'amatora ya 2020 bamwe bakiri hanze y'igihugu ni ukuvuga n'ubundi umuti uzoguma utaboneka bamwe bazaguma bitwaza ati leta ntayishyizemo ingufu leta
murakozeana
n'abategereye kuke cyiza je niko mbona bakwicarana leta ikagira ibyo iheze hama n'abandi batavuga bamwe na leta bakugira nabo ibyo baheze kugira ngo turonke umuti utarama
kuzanguza urakoze turagushimiye Radio Sud America mu kurangiza hasigaye akanya gatoyi nashaka mbaze Faustin ufatiye ku kugenda ibiganiro byagenze byarangiye iarusha ni nakahe kazoza k'ivyo biganiro ubona hagati y'abanyepolitike mu Burundi muri make
Nire nibaza kumbura yuko atawo hebura kuko neje bundi mu 2017 mu 2012 bari biceye baramaranirwa ibiringira no kutamenya nagira nsubire nk'umucabarundi muri muri demi dise cy'umwaka uheze baramaze ingizi biri hari ari yarusha ariho turi baraganira bamwe bose barashikiza aho bahagaze umuhuza aratora senteze y'ibyo bateza kuganira ko n'ibyo bumvikanye ko n'ibigisigaranye ingorane hanyuma baravuga bati ibire bigisigaranye ingorane n'ibyo mugiye kuzoca mwicarira wishyiriye inama bakuru b'ibihugu ku buryo bifatikana ku matora y'2020 neza leta nayo iravuga ati ego tuganirize amatora y'2020 ok uburyo biganiro zindi byagira bibe byari ibiganiro bikurikiranye ntibyaheruka ntitubona n'ingene byaba byarana sishoboye kutaba kuko byari nk'ibyanyuma na leta rwatsi tuzobyitaba biba ari nk'ibyanyuma ngira nyimba ari kumbure bavuga bati inama bakuru b'ibihugu niyakorana babahaye raporo ngira kumbure izobwira itume ko iyo yindi sesiyo kumbure iyo sesiyo ntibayituma ko ntizo ari muri kwa kwezi bavuga bati kwari ukwezi kw'ikiganiro mugabo icyo nagira mbwije ni uko
muri make cyane ko nashaka mbaze na inosa kuturangize make cyane
icyo nagira mvuge gatoyi ni uko navuga nuko n'izo nshungu tuvuga zaharanira demokarasi n'intwari ibereye n'uburongozi bwiza igihe rero byadutosekaranye sinumva yuko kuja kwicara hamwe ahubwo mbere mukiba
reka tubaze
genda kugira ayo mahoro bayaronderera Burundi
umwanya uraheze umwanya uraheze
ahubwo ni n'amajambo meza zijya nshungu zamaze ziko ziradushikiriza bayiyumvire asubira bubake bashire kuza barubaka igihugu
reka inosa nawe muri make mu ijambo rimwe yego mu ijambo rimwe inosa asigaye nk'imisegonda 15
mu ijambo rimwe nibaza ko ibiganiro byane biriho mu Barundi mu banyepolitike Barundi nibaza ko n'ubu bazabandanya baganira mugabo ico nshaka kuvuga nuko batabana bagumye baganira hariho hariho pression ibariko abarundi nibaganire nk'abarundi hagati yabo atabantu bo hanze bariko bagiramwo basakwabwira ibi nibi
murakoze cyane barabatumire mu kiganiro muri Kisanga tubariko tubashikiriza Faustin Ndikumana yobo ishyira hamwe PASEM na Innocent Muhinga mu vya politique tubariko tuganira ku vyerekeye ibiganiro byarangiye arusha by'abanye politique n'ibihano umuryango w'ibihugu by'Uburaya wafatiye Uburundi byabandanije gushika mu mwaka uza dushimiye rero mwese mwaduteze amatwi abaduteye akamaro kabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro kuri radio ya Amerika mugira ibihe byiza
du chimie des fidèles.